Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda minsi yose i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Inyuma y'uko abarundi baba mu gihugu cya Canada baremeye ubuyobozi bw'igisagara cya Mont-Saint-Hilaire kiri mu ntara ya Quebec, byatumye ubwo buyobozi bufuta amasezerano y'ubufashanya bwari bwagiranye n'igisagara cya Bujumbura.
Amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu turayakira neza cyane rwose, gusa turavuze umwanya byakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro umuntu yaba yihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye, atanezwe abarundi, atanezwe amahoro.
Uyo ni Charles Makaza avugira ishyirahamwe ABC rihurikiyemo abarundi baba muri Canada. Urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta mu karere k'Uburaya ashimikira ku karere ka Afurika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'u Bufaransa yo gusubira kubandanya imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi. Mbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikirize amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
bakoze Fidèle ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Abimukira barenga 150 baraburiwe irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera z'amazi ya Libya ejo ku munsi wa kane, bubaye ubwato buhitanye abantu benshi muri Mediterane uyu mwaka. Abantu bashika 147 bari muri bwo barenga gato barashoboye gutabarwa n'abarovyi hamwe n'abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi nk'uko byashikirijwe na HCR. Ubwo bwato bw'imbaho bwari mu nzira bugana Iburaya igihe bwibira hafi igisagara cya Al-Qums ni mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abantu bashika batandatu bakomeretse bikomeye mu gitero cy'umwiyahuzi cyabaye ku wa gatatu ku murwa mukuru Mogadishu muri Somalia, baratwawe kuvurirwa muri Qatar nk'uko bishikirizwa na leta ya Somalia. Mu batwawe harimwo umukuru w'igisagara cya Mogadishu Abdirham Omar Osmani yakomeretse ku munsi wa gatatu muri ico gitero gihe yari mu nama y'umutekano n'ivyegera vyiwe hamwe n'abakuru ba district. Al-Shabab ntiyatevye kwigamba ko ariyo yakoze ico gitero, kandi uwo muhari ushikiriza ko warondera kwica intumwa ya ONU muri Somalia James Schwan umunyamerika yarahejeje kubonana n'uwo mukuru w'igisagara imbere ya yuko ico gitero kiba. Ahandi havugwa ibitero nk'ivyo ni muri Afghanistani, aho urukurikirane rw'ibitero vyagabwe ku munsi wa kane jo vyahitanye abantu bashika 58 harimwo 38 mu bajejwe umutekano, mu gihe umukuru w'abasirikare ba Amerika yari mu bonano n'abategetsi ba Afghanistani. Izo bombe zitatu zatewe ku murwa mukuru Kabul. Ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wemanze ko uri inyuma ya bombe zibiri zatewe muri bisi. Abatalibani nabo bemera ko aribo bagabye igitero cya gatatu Kabul, aho bavuga ko bari batumbereye kwica abanyamahanga bavogereye igihugu cyabo. Ibyo bitero byabaye mu gihe umukuru w'urunani rw'abasirikare mvamakungu General Joseph Dunford ni umunyamerika yariko abonana na perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani baganira ku mahoro hamwe n'umutekano muri ico gihugu cya Afghanistan. Hano muri Amerika, leta ya Amerika igiye gusubizaho igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka 16 cyarakuweho, kandi abambere batanu bafungiwe ibyaha by'ubwicanyi bamaze gushyirirwaho amatariki yo kwicwa. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane Bill Barr ejo ku munsi wa kane ku itegeko rya perezida Donald Trump ryo guhasha abakora ibyaha nk'ibyo by'ubwicanyi. Umushikiranganji William Barr yategetse abakuru b'amabohero kuzobica batewe inshinge z'ubumara. Imbohe 62 nizo ziri ku rutonde rw'abaciriwe urwo gufa, abateye kubiri n'ico gihano bagasaba amasentare ya Amerika guhagarika iyo ngingo. Muri Amerika kandi amahirwe ku bashinga amateka wa demokrati yo gukura Perezida Donald Trump asana yagabanutse nyuma yaho umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller atabyagirije bikomeye yegetse kuri yo ndongozi ya Amerika mu masaha yamaze yishura ibibazo byabo ku munsi wa gatatu. Umukuru w'umurwi w'abashinga amateka bakurikirana iby'iperereza Adam Schiff yashikirije jo ku munsi wa kane ku buryo bwonyine bwo gukura Perezida Trump ku butegetsi ari mu matora y'umwaka uza wa 2020 igihe azoba ariko ararondera gutwara iyindi manda ya kabiri y'imyaka ine. Na umukuru w'abashinga amateka bakurikirana ibibazo by'ubutungane Gerald Nadler we yasavye ko hotangura intambuko canke intambwe zo kumukura ku butegetsi ariko umudemokrate arongoye inama nshinga amateka Nancy Pelosi ntiyashikiye iyo ngingo akaba afise amakinga kwishobora kugarukira kugira ingaruka mbi za politike ariko ashira imbere ko amatohoza yobandanya kugira haboneke ivyemezo bihagije. Mukurangiza Perezida w'igihugu cya Tunisia Beji Chaid Essebsi yitabye Imana ejo kuwa kane afise imyaka 92 y'amavuko. Ibiro bya Perezida byatangaje ko yitabye Imana kuwa kane nyene inyuma yuko ajanywe mu bitaro bikuru i Tunis. Yarajanywe mu bitaro mu kwezi rero guheze aho yavuwe ingwara ikomeye itigezwe ishigwa habona. Beji Chaid Essebsi yaba umukuru w'igihugu wa mbere wa Tunisia yatowe biciye mu nzira ya demokarasi.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini byahere kuyerekeye u Burundi aho unani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki yo mu karere k'u Buraya ashimikira ku karere ka Afrika yo hagati anebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'u Bufaransa yo gusubira kubandanya ugufashanya n'igihugu cy'u Burundi. Inkuru y'idonido turayishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Veniste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza.
Mu itangazo impuza amashyirahamwe y'Uburayi yibanda ku karere ka Afurika yo hagati yashyize ahagaragara iravuga ko icyemezo cyafashwe n'u Bufaransa cyo gusubukura ubutwererane n'u Burundi gice intege umuryango w'ibihugu by'Uburayi ndetse bigatera no kwibaza ku myitwarire y'u Bufaransa kwibahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Giuseppe Chiofo n'umuyobozi w'ibikorwa bw'iyo mpuza amashyirahamwe.
La coopération directe entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne est suspendue. Ceci n'implique pas.
Imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yarahagaze. Byumvikana ko u Bufaransa nka kimwe mu bihugu bikomeye muri uwo muryango busa nk'ubwatanze ubutumwa bwa politiki buza buvuguruza ubw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bije bitesha agaciro u Bufaransa mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Murabizi ko u Burundi bubandanya gutungwa gatoki muri ico gisata kandi ko hari n'amatohoza ya sentare mpuza makungu mpana vyaha ariko arakogwa. Kuvuga rero ko bwongeye gukorana n'u Burundi u Bufaransa butanze ubutumwa ko ukubahiriza agateka kazi na muntu bitari mu biburaje ishinga
priorité dans son agenda.
Impuza amashyirahamwe y'Uburayi yibanda ku karere ka Afurika yo hagati iravuga kandi ko ihangayikishijwe n'uko igice kimwe cy'intwererano y'u Bufaransa kizakoreshwa mu guteza imbere igisirikare cy'u Burundi.
Ils ont annoncé une coopération militaire. Ils ont le droit d'annoncer une coopération militaire.
Baravuze ivyo gufashanya mu vya gisirikare kandi n'uburenganzira bwabo. Ahari kibazo nuko ico gisata ariko gisata nkora mutima mu buzima bw'igihugu. Ufaransa bwari no gufuma ufasha mu bindi bisata birimo amagara y'abantu ugufungurira neza abanyagihugu bugarijwe n'inzara muri bino bihe u Burundi buri mu bibazo by'ubutunzi. Yamara u Bufaransa bwavuze buti turizeye leta y'u Burundi. Ivyo mu gihe bikozwe hegereje n'amatora basa nk'abariko bashaka ko u Burundi busubira kubonwa neza mu makungu bigashobora gutuma abatari bake bibeshya ku kugene iby'agateka kazi na muntu bwifashe mu Burundi.
Iyo mpuzamashyirahamwe kandi irasaba leta y'u Bufaransa gusubira ku cyemezo yafashe cyo kwitandukanya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
On demande au gouvernement français de revenir sur sa décision.
Tusaba leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yayo yo gufasha Burundi mu bya gisirikare ikihatira ahubwo gufasha mu bisata byo gufungurira neza abanyagihugu uburimyi no kwitaho amagara y'abantu.
Icyemezo cy'Ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane butaziguye n'Uburundi cyatangajwe ku itariki ya 14 z'uku kwezi, ariko ubwo butwererane nyirizina bwatangiye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Icyemezo kikaba cyarafashwe igihe umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi wari umaze gufata icyemezo cyo kugumishaho ibihano byafatiwe Uburundi kuva mu mwaka wa 2015. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Kuyindi nkuru yerekeye Burundi, ku munsi wa mbere w'indwi abari mu nzego nyobozi z'igisagara cya Mont Saint-Hilaire kiri mu ntara ya Quebec muri Canada barafuse amasezerano umuyobozi w'icyo gisagara Yves Corriveau yari yagiranye n'Uburundi. Itangazo ryashizwe ahabona n'urwego nyobozi rw'icyo gisagara ryavuze ko ayo masezerano basanze yarimwo udutosi kandi atari na ngombwa. Ishyirahamwe Alliance de Burundi du Canada ABC mu mvunyapfunyo rihurikiyemwo Abarundi baba muri Canada barashima iyo ngingo. Mu kiganiro Charles Makaza avugira ABC yahaye mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yarasiguye igituma iryo shyirahamwe ritari rishigikiye ayo masezerano.
Utwara ijya vila yavuze ko icyo cyumviro baciyumvira heze imyaka ibiri ama bakabacitse mu ngiro ubunye muri uku kwezi. Ibyo basinyanye ntitwabisomye, mugabo ku byo yavuze ati nibijanwe na environnement n'ama échange culturel y'imico.
Kuki mwebwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara cya Mont Saint-Hilaire na Bujumbura?
Twebwe turashyigikiye ikintu cyose giteza imbere Burundi. Icyo twiyamamije ni uko uwo muntu yaragiye guhura nabo bakoze ibyo bikorwa babonye agiye guhura pito n'abanyepolitiki duhereye ku mukuru w'igihugu. Muri guverinoma mu bisanzwe harabajejwe ibyo byo kuraba ekoloji cyangwa inkulturel, hama hakaba n'abanyepolitiki batwara igihugu. Twabonye uwo mugenderanire ariko aragira utanguye gufata tournero twita politiki, surtout yuko tubonye intwaro iri hari itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari avuze gukora vya ekoloji na kulturel.
Hanyuma ku ruhande rwiwe yaravuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye nabo bategetsi haguhura nabo barabivyo bisata vy'ibidukikije, barabivyo bisata vy'imico kama gusumba baraba ivya politike.
Yatode twavyumvise mu nyamakuru yishura ku bibazo twari twabarije a travers ama media y'ino mu Canada. Kuri yisiguye nuko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'igihugu atavyiteze ataviteguriye. Twabajije la mairie, twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose. Iyo ugitangwe guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu, nukumviriza bose, nukumviriza batwara, nukumviriza batwagwa, nukumviriza abo bose baba bafite icyo bidogera iyo ntwaro. Mugabo we yatubwiye ati oya twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu.
Hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politike canke yacahe ibaho hagati ya Mont Saint-Hilaire na Bujumbura?
Ego, umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hari amapriorade ategeza kuba. Ikintu ca mbere ku isi yose gikenewe n'amahoro. Iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashobora kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro, atiyumviriye kubwira abo batwara ico gihugu kuzana amahoro, atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro Abarundi bose. Ikindi naco murazi ko twimirije amatora, twimirije kuraba iyo ntwaro yuko izoha agahengo yabo batavuga rumwe na leta. Twavuga tuti si uwo mwanya wo kuja gutwara amaproje nk'ayo. Amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu turayakira neza cane gose, gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayishako presi bakayumvisha yuko amahoro ari yakwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu. Umuntu iyo bayihenze cane gose ashobora kwibaza ko ashaka guteza imbere igihugu atanezwe, abababaye atanezwe, Abarundi atanezwe amahoro.
aho biraba kwisi kibishobora no gushoboka mu Burundi basanze rero baraze neza yuko we nyene yari kwakora ibintu batamuhereye uburenganzira
hari amakuru umwe wa muraronka canke muragerageza kumenya impamvu iyo ba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kubicisha aho byabwirizwa guca
uwo n'umuco turiko turarondera nivyo turiko turabaza bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu byaciye bivugwa cane cane n'ahari twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe ivyo agiye gukora sizo twaganiriye ntituraronka umuco urutuwo mugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka noneho ababa muri gavire yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngendo yagize itajanye n'umuntu muri Canada akurikiza amategeko
abo babatumiye n'abarundi baba ngaho canke n'abanyekanada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca Monsaile
abarundi tuzi babayo twumvise batubwira ko atana abarundi bariyo bari bazi benshi n'uburundi yo buri babumenye kubera iyo visite y'umu mehwawe yagiye hariya
mu bindi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi n'uko hariho uruhande ruvugarutsi aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo ivyo vyovyo murabisigura gute
biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko baricwa atavugira uburundi iryo ni iterabwoba ry'abari muri leta si ubwa mbere bivugwa twebwe turakunda uburundi musanga dukunda uburundi kuruta abo bavuga ivyo kuko twebwe twibaza yuko uburundi buzotera imbere haje amahoro ku barundi bose
Charles Makaza muvugira ishyirahamwe Alliance des Burundais du Canada ABC mu mfunyafunyo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nije ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga
twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura buvuga ugitwara Fredy Mbonimpa atubwira ko ari ku kibuga cy'indege atahukava mu Bushinwa atacyo yotangaza ataravugana n'abandi vyega yatwemereye ko niyashika azogira icyo atangaje
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Wana nyakumviriza radio izwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ntigurigwa Hippolyte umusore w'imyaka 32 avuka mu karere ka Rusizi yarangije urugendo yaramazemmo iminsi 100 agenda n'amaguru urugendo rwari rugenewe gusaba abantu kubiba amahoro. Ntigurigwa avuga ko ugo rugendo yarutanguriye mu karere ka Rusizi ariko arangije ashitse mu turere hafi ya twose tw'igihugu. Akabavuga ko arangije ugo rugendo agize ibirometero bigera ku 1,100. Ibindi kuri inkuru twumviza mugenzi wacu Asumta Kaboy.
Uru rugendo yarutangiriye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ari naho avuka tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane akaba yarusoje kuri uyu wa kane tariki ya 25 arusoreza ku rwibutso rwa Jenoside ruri i Kigali ku Gisozi. Ntigurirwa Hippolyte yasobanurira ijwi rya Amerika impamvu y'uru rugendo.
Impamvu muri iyo Jenoside narokotse nari umwana afite imyaka 7 nari ndi mu bana abicanyi baho mu karere aho nari ntuye bafashe twara abana bagera muri 10 bari baratugize nk'abacakara babo ntitwabavomeraga ntitwabatahirizaga hanyuma kandi noneho nyuma natwe rimwe na rimwe n'igihe twa badufataga akaba ritwe tujya kurenza twatse ku bantu bayabagabisha ndavuga ariko nazakoze urugendo nibuka n'abana twari kumwe bamwe muri bo barabishe ngengera amahirwe ndarokoka
ntigurirwa wazengurutse u Rwanda rwose agenda n'amaguru yabwira Ijwi rya Amerika ku rwo rugendo yarufashijwemo no kugenda yifashisha ikarita ubundi akayoboza abaturage mu gihe yabaga yataye inzira uyu musore wamaze amezi agera kuri anagenda n'amaguru yararaga mu rusengero cyangwa muri za santere yageragamo z'ubucuruzi aho yabaga yakoreye urugendo ntigurirwa avuga ko aho yageraga yahitaga yigisha abaturage ibyerekeranye n'ubumwe bw'amahoro
aho nakoraga ibirometero 32 yego 37 40 handi nkakora 10 gutyo gutyo byaterwaga ese ndaza kubona aho ndara ese ikindi gikorwa hari ahantu hari amateka ari aho ngaho nshaka gusura cyangwa hari igikorwa cy'amateka nshaka gusura aho ngaho cyangwa se hari abantu nshaka gusura gutyo nagendaga bugenzi ariko abantu benshi kubera ko nabaga hari igihe nabaga ndi kumwe n'abazungu ugasanga yenda abantu baratubaje se murajyahe kubera igikapu cyanjye nabaga mfite ahantu bakavuga ariko abantu barajyahe ko tutabaza ahangaha ndahagarara nkabasuhuza nkababwira ikindi mu masaha nabaga nzi iminsi amanama aberaho kuko muri buri mudugudu mu Rwanda habera icyo bita inteko y'abaturage nabaga nzi ko narahageraga nkabaza inteko z'abaturage hano ziba ryari cyangwa ngahamagara nkabaza se aho hazaba inteko z'abaturage yego babimbwira nkavuga nti ngomba kuba mpari uyu munsi nahagera nkazijyamo nkababwira ngende umugenzi bampa umwanya tukaganira aho nageze hose baranyakiraga ikindi mu nsengero na kiliziya zose nanyuzemo bampaga umwanya nkatanga ubuhamya muri za misa
ntigurirwa urugendo rwe yaje kurufashwamo n'umukorerabushake waturutse mu gihugu cya Amerika uyu bafatanije urugendo kuva ku munsi wa mbere bakaba basuje iminsi 100 muri urwo rugendo usibye kwigisha amahoro uyu musore yanacishagamo agakora ibikorwa by'urukundo ho gusura abana babana n'ubumuga gusura abagize uruhare mu kurokora abatutsi mu gihe cya jenoside ndetse n'imiryango yagize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge ntigurirwa avuga ko amahoro yagiye yigisha nawe yatanze ababarira bamugiriye nabi
yego narababariye abantu bake mu bonzi baduhemukiye mu muryango wanjye abishe data abo ngabo bari baratugize abacakara turi abana bose nagiyeyo ubu ngubu aho batuye njyayo nkabasura nababwiye ko nabababariye ubu iyo twagize ibikorwa byo kwibuka baraza bagatanga ubuhamya nibo badufasha mu bikorwa bisanzwe byo mu rugo bisaba ingufu bisaba amaboko bisaba ubumenyi harimo abazi kubaka harimo narabababariye kandi uyu munsi njyayo abana babo nkabaterura tukaganira tugasangira ntabwo mbishisha ikindi ni uko n'inzira namaze kumenya ko nta muntu wavutse ari mubi
uyu musore avuga kuri urugendo yarukoze yifashishije amafaranga ye yagiye abika ku mushahara akaba ashoje agenze ibirometero 157 nubwo yemeza ko urugendo yagiye ahuramo n'imbogamizi ariko zitamuciye intege
umubiri urananirwa narananirwaga nkihangana ariko nigiyemo no mu rugendo nk'uko kunanirwa byampaye kwiga kwihangana hari igihe nayobaga nkayoba hari igihe nisanze indi kuri gereza yansinda nari ndi kugenda mu muhanda ikindi kintu gikomeye cyane ubwo yenda ndahita mbihuza n'ubundi n'impamvu yatumye ngera aho kuri gereza abantu batwara imodoka mu muhanda abantu batwara moto mu muhanda abantu batwara amagare mu muhanda barasuzugurana nubwo ngo w'imodoka asuzugura wa moto agasuzugura w'amaguru bose bagasuzugura abanyamaguru mu muhanda ikintu cyambangamiye no kugenda amahoni nicyo kintu cyambangamiye kurusha ibindi
ntigurirwa yemeza ko iminsi 100 amaze agenda n'amaguru ategeze agira indwara imufata akaba asoje nta kibazo na kimwe cy'ubuzima yagize Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Igisata cyaho nicitaho abari mu ngorane n'ibiza kivuga ko mu Burundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatandatu uyu mwaka abantu miliyoni zitanu bagwaye malaria. Ico gisata cemeza ko ivyo bitigiri vyaduze ku bice 97 ku ijana ugereranije no mu mwaka uheze. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busigura ko bwafashe mu minwe ico kibazo buca burondera abaganga biyongera kuba hasanzwe. Ivyo ngo vyatumye ibitigiri bigabanuka. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza.
Icegeranyo cy'igisata cya Runi kigejejwe gutabara abari mu ngorane n'ibiza aho cya kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Ivyo navyo vyerekana ko mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni zitanu haribo bagwaye indwara ya malaria. Ugereranije n'abantu bagwaye malaria mu mwaka w'2018 ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka. Mu minsi iheze umushikiranganji w'amagara abantu Dr. Tadeu Ndikumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye. Yariko yerekana ibikorwa ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize.
Indwara ya malaria muri uno mwaka twarabonye yuko mu burere bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cyane cyane uburere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malaria nyinshi. Ibyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma hariho kandi n'ibihoho by'iterambere aho twabonye nko mu ntara zose barimo umuceri mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikabanisha.
Mu cegeranyo cyaho ca iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malaria yiyongera mu banyagihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yanavuze ico ubushikiranganji aramutwa buriko burakora kugira ngo malaria ntibandanye irandagata.
Iyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategereye amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashyire ku miti. Ibyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga amajana 360 aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana. Icyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi nacyo cyaciye cyerekana yuko malaria ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikorwa abarwayi malaria bakiri baduga cyane bashika ku 282,000 n'93%. Ubu rero nko kuri iyi ndwi iheze byaciye biganuka nk'ibice 50% kuko twaronse abarwayi 198 n'163 bikara yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana. Ariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza. Rero tumaze kubona turana kujya miti vura mugabo icyo kigwa cyamara guhera etuzaza tubashikirize.
Ikiganyo cyaho cyakigaruka kandi no kuzindi ndwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera aho abantu bagera ku 245 bayigwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye 344 nivyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatandatu uyu mwaka. Muri ico kiringo nyene ico gisata cya ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko indwara ya malaria ari kiza kubera ibitigiri by'umurengera by'abari bayigwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha hano iho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.